Abanyefeso ikigabane cya gatanu. Nuko mwigane Imana nk'abana ikunda, kandi mugendere mu rukundo nk'uko Kristo nawe yabakunze, akatwigura, akatubera, akatwerekana n'ikimazi bihabwa Imana. Mubabwe umwota neza, ariko ubusambanyi n'ibihumanya byose cyangwa kwifuza ntimukabishyire no mu kanwa, mube nk'uko bibereye abera. Ibiteye isoni cyangwa amajambo y'ubupfu cyangwa ibitwenza bibi ntibikumvikane muri mwebwe, kuko ibyo bitabereye. Ikibereye no gushima Imana, kuko uyu mubizi neza yuko atamushakanye cyangwa igihumane cyangwa uwifuza niwe asenga ibigirwamana, azogira icyo aragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Ntihakagire umuntu abahendesha amajambo y'ubusa, kuko ibyo ari byo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabarika. Nuko ntimugafatanye nabo, kuko kera mwari umwiza, none mukaba muri umuco w'umwami wacu. Mugende nk'abana b'umuco, kuko imbuto y'umuco iboneka mu ngeso nziza zose no mu kugororoka no mu kuri. Mumenye neza ibihimbara umwami wacu, kandi ntimugafatanye n'ibikorwa by'imburakimaze by'umwiza, ariko cyane cyane mu biserure, kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga. Ariko byose iyo bishyizwe ahabona bigaragazwa n'umuco, kuko ikigaragazwa cyose kiri mu muco. Nicyo gituma bivugwa ngo,
ikangure wowe usinziriye, zuko uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira.
Nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, ntimugende nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge. Akaryo muronse mugakoresha neza, kuko imisa ari mibi. Nuko ntimuwe ibipfu, ariko mutawurize umwami wacu agomba ibyo ari byo. Kandi ntimukaburege umuvinyu urimo ubuhumbu, ariko mwuzure mwera. Mubwirane zaburi, indirimbo n'amatazira n'ibya mwembe, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana Data wa twese, mwishimire vyose imisi yose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mugamburukanire kuko mwubashe Kristo. Bagore, mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero, akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, kuba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri byose. Bagabo, mukunda abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero, akaryigura ngo aryeze, aryogesheje amazi n'ijambo, maze ngo arirengukane imbere yiwe, ari ishengero rifise ubwiza, ridafise amarabaga cyangwa atose cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ariko ngo ribe iryera ridafise agasembwa. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko atamuntu yigeze kwanga umubiri wiwe, ariko arawugaburira, akawubungabunga, nk'uko Kristo nawe agirira ishengero, kuko turi ingingo z'umubiri wiwe.
Nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe utakivana, bombi bakaba umubiri umwe.
Iryo banga rirahambaye, ariko ryerekeye kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyine, umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, umugore nawe niyubaha umugabo wiwe.